Ogun Hirare Doni, Tinamodi Entertainment, DM Gini Producer, Ejini Ankore Tuni, Ogwabonire, Anuziri Nkashukari. Oni wa wanje, murunji wanje, mkweta shari anje, Akuwari murunji, gumana nye, niwe magara ganje. Oni wa wanje, murunji wanje, mkweta shari anje, Deva bandi mbanjire, kanshebe ni woku maharu bajuru wanje. Injira chinku gamba, ukubona nyabunga singuro rugamba, Abebi gambo ni bagamba, binji viko senkoru wazumba. No manyani kukunda, banda banda boni bakubiha, Ti ababori kureba, basharure batahinga, Oban kutuare nkahi, ahatara hike muntu wena, Tekan kutuaro monshozi, konka shika ni hija barambozi, Neseri ya mayanza, kane hahika ya bazumbi, Nari kutuaro mwiguru, tutahoko na ruhanga wenka, Muntu wanjo shemire, toine na kuturo monsi, Deka mawenta renzia, yungwa kakawezi kakunsha buraho. Oni wa wanje, murunji wanje, mkweta shari anje, Akuwari murunji, kumananye, niwe magara ganje. Oni wa wanje, murunji wanje, mkweta shari anje, Deva bandi mbanjire, kansha beni woku maharu bajuru wanje. Guabonire, no mukatare, taine poraisi. Iwe no omurembe, ebye yebyo na biri poraiti. Echo kubanza li poraiti, nebya kukora ine confidence. Tujendo mwirembo, ukambire amakuru marunji. Tire viranda ichirize, ngumbe mister, iwobe misezi. Muntu woyino mutano, muribona nkwire rukundo yanje. Ogwine chine jezare kagwake mbaka usesire. Oni we wanje murunji wanje mkweta shari anje. Akuwari murunji kumananye niwe magara ganje. Oni we wanje murunji wanje mkweta shari anje. Deva bandi mbanjire kanshabe ni woku maharu bajuru wanje. Yawe biterire turinkenye na toine na wasi wasi na rage na chimanya ngwa barungi no bakiza bingi wagiyoni nagira umuribona ngo hamira harinye abo kuba niwe wanje oh magara ganje mkweta rubazu wanje ti oryo mukazi murungi ngo chibwanje Oine ne mitwe mirungi, niwe nshari anje. Oh, niwe wanje, murungi wanje, mkweta nshari anje. Akuwari murungi, kumananye, niwe magara ganje. Oh, niwe wanje, murungi wanje, mkweta nshari anje. Deva bandi banjire, kanshabe niwa, kumaharu bajuru wanje. Oh, niwe wanje, murungi wanje, mkweta nshari anje. Akuwari murungi. Oh, niwe wanje.